mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe, nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya gatano muri kumwe na Joe Diane nahazungiye kuremesha ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Turasabye rero mu kwego rushinzwe ibiganiro mu kazi ngo ruduhuze na leta. Turizeye ko ibyo biganiro bigiye gutangura mu maguru masha, n'ukinererana itangwa itangwe atamyizo giciriho atabusumbasumbane bukiriho.
Uyu ni Tarsise Gahungu arungurirana n'impuza amasendika rw'abakozi mu gihugu cy'u Burundi COSIBU agaruka ikibazo cyo gutanga interano ku matora yo mu 2020 hari mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi. Uwo munsi wanahimbaje mu gihugu cy'u Rwanda, ariko abakozi bo mu Rwanda nta ntererano ibaraje ishinga baraje ishingwa nyabuna n'inganishwa ry'imishahara. Tuzaza kwigaruka ko handi hatumbwe hagufi y'amaradiyo yanyu. Murano makuru turaza no kugaruka ku itangazo rya Amerika iteye impungenge n'amatora ya kamara mpaka yinirije kuba mu gihugu cy'u Burundi. Nongere ndabahehe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika, ndanabipfuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi kuba uhimbaza. Uyo munsi wahimbaje mu gihugu cyo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi baba muri ico gihugu n'abanyamahanga kwitaho ibikorwa hari igihofi mu ntara ya Rutana, aho mugenzi wacu Krisi Munezero yari yanyarukiye kuraba uko ibirori bigenda. Haradufitiye rero inkuru y'uko vyakurikiranye.
Dukura mahoko mu mpuzu twubaka igihugu cacu nico civuga umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe ko muri zone Gihofi ni ku birometero 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ahazwi ihinguriro ry'u Burundi rihingura isukari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yishikiye ku kibuga ca Sosumo yasavye ababa mu Burundi kwijukira akazi kugira batere imbere.
Guhera umunsi muve ngamufashe igihugu cacu umurundi wese hari igihugu dele munyamahanga akorunza cyo Burundi atangura mu sabashe cy'igogo cyo kuri kuba byiza biteze imbere mu cyacu cyo Burundi utugomaza cyo utori twiza mugabe ishoboye bagira imigambi birebire imigambi ifata imyaka 5 10 cumi n'itanu mirongo ibiri kwa ikora kugira ngo twubake ibirama kandi zongera akamaro abarundi bari uyu munsi n'abazovuka.
Tarsise Gahungu arongoye urunani mpuzamasendika COSIBU ku izina ry'abakozi yashize ahabona ibibazo abakozi bagira mu gihe bifuje gushikiriza ibyiyumviro byabo babicishije mu masendika.
Tugize iminsi twumva amasendika ashingwa akandikwa n'umushikiranganji ubijejwe budakeye na kabiri tukabona abayoboye abayobozi b'amashyirahamwe cyane cyane y'abigenga aca atangura gutumika batowe ngo barongore amasendika bakababurabuza eka mbere no kubirukana bakabirukana. Dusabye inzego za leta zibijejwe ko zokurukinira hafi abo barenga amategeko bakabahanura ikambere byanse bakabahana.
Uyu yaserukiye abakozi yongeye arasaba leta gutunganya ibiganiro birama ku kibazo c'intererano y'amatora yo mu 2020 avuga ko kiriko kiratera imyidogo mu bakozi ba leta.
Ibiganiro birakenewe kandi ku byerekeye intererano y'amatora y'ibihumbi 2020 ariko aratangishwa abakozi. Nivyo amatsendi karashagikiye ko abakozi na bene gihugu baterera mu irango kwa ry'imigambi y'iterambere ry'igihugu muri rusange. Aha baserukira amasendika twarigeze kubonana n'abashikiranganji bashize ku iryo tegeko, ariko twavuye mu nama tutumvikanye na neza ibyafatiweho kugira hashingwe urugero rw'intererano kandi aho hose itegeko rivuga ko ari ku bushake. Twarabajije uburyo bukenewe ingene bungana, turabaza ingene urugero rw'intererano rwashinzwe aho hose nta nyishu twaruzi kandi ntazo turaronka. Turavye ingene ikatwa ku mishahara hari usumbasumbane bunini. Ibaze namwe ingene ufata ibihumbi 500 n'ifaranga rimwe aca atanga ibihumbi 30 ku kwezi cyo kimwe n'ufata umuriyoni mbega aho ho hafashwe iki? Turasabye rero urwego rushinzwe ibiganiro mu kazi ngo ruduhuze na leta. Turizeye ko ibyo biganiro bigiye gutangura mu maguru masha, gukinererana itangwa itangwe atamyizo gikiriho atabusumbasumbane bukiriho. Hari benshi banayishikaye mu bundi buryo ku bushake bwabo kandi bakanatanga n'intererano ishimishije cyane. Twibaza rero yuko iyo ngendo ari yoshikwa imbere
nta kinini umukuru w'igihugu yashikirije kuvyavuzwe n'urunani mpuzamasendika ko sibu ariko Perezida Petero Nkurunziza yemeye ko agiye gufata ingingo kuvyashikirijwe
gashire cyane cyane uwaserukiye utwara ishyirahamwe ry'abakozi ku ijambo dushikirije na cyangwa umushyirangange y'umbo rya jambo arituha kugaba ibintu byinshi cyane bidasa n'amikoro ngo bisaba ingingo ko turikorere ko sadyo kuri bose mukuru mwakuza hari byinshi bitazogaruka hano
uyu munsi mukuru w'abakozi wasozerewe no gutanga udushimwe ku nzego hamwe n'abantu bakoze kuruta abandi nko mu bisata by'indero amagara y'abantu hamwe n'inkino igihofi muri komine Bukemba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Chrissy Munezero arakenewe cyane gose mu kanya duca dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda kuraba uko uyu munsi wahimbajwe ariko mudukunde tubanze tugume mu Burundi aho Departement ya Leta Zunze za Amerika itangaza ko itewe impungenge n'amatora ya kamarampaka ategekanijwe ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu itangazo yayo y'uno munsi Amerika yavuze ko ihinyanyugwa y'ibyizwa nshingiro muri ico gihugu rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka mukuru w'igihugu atabwizwa kurenza ku butegetsi mu Burundi kandi ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro unyurane n'amasezerano ya Arusha muri iryo tangazo Departement ya Leta ya Amerika ibandanye isigura ko abiyumviriye uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bariko basubiza inyuma intwaro ya demokarasi turiyamirije iterabwoba ihohoterwa no kuzivya abadashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rihindurwa mu Burundi uko ni kuryo tangazo rihamagarira leta kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gushikiriza ivyumviro ribandanya rivuga Departement ya Leta Zunze za Amerika yibutsa ko leta y'uburu yibutsa leta y'Uburundi ko uburenganzira n'uruhara rw'abipfuza kugira ico bashikirije muri kamara mpaka yo kuruno wa 17 bitegerezwa kungana Amerika isozera ivuga ko yiteguye kubandanya ikorana n'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro iterambere rirama no gukomeza umutekano bitegekanije rero yuko yo kamara mpaka izoba kwigenekerezo rya 17 no munsi niho yatanga nguye kwiyamamarizwa ikazomara iyo myimemazo ikazomara indwi zibiri no kuvuga ko izorangira igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu mukanya dusha tugaruka kuri yankuru yo mu Rwanda nabemerera kuvyerekeye ingene umunsi muza makungu hariwe akazi uri kurahimbazwa
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe mwumvise ko abakozi mu gihugu cy'u Burundi barajwe ishinga n'ingene intererano y'amatora yo mu 2020 irikiratangwa mu Rwanda ho abakozi baho basanga imishahara itanganishijwe babivugiye mu karere ka Rubavu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda aho mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yari yanyarukiye kuraba uko uwo munsi uhimbazwa aradusigurira nico abakozi babivugiye
Urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda ruvuga ko nubwo hari ibyakozwe mu kuvana imbogamizi ku bakozi ndetse na leta ikaba yaratangiye inzira zo kuvugurura itegeko rigena umushahara fatizo ariko ko hakiri ibibazo by'ingutu mu rwego rw'umurimo umuyobozi wa Sestrale mu Rwanda bwana Manzi Eric asaba ko ibigo by'ishoramari biva mu mahanga byajya bigenzurwa neza no gusuzumwa mbere yo kwemererwa gukora kuko byagaragaye ko hari aho bihonyanga uburenganzira bwabo bihakazi
hagomba gushyirwaho ingamba y'uko abashoramari bahabwa amahirwe yo kuza gukora mu Rwanda bagenzurwa ndetse bakareba amateka yabo mbere yo kwemererwa bitavamo nyuma guhomba gufunga no kugurisha ibikorwa byabo abakozi bamaze imyaka myinshi babakorera bagatakaza imirimo cyane cyane abakora mu ikoranabuhanga gituma nawo no mu bucuruzi butandukanye kandi hari ibigaragaza kenshi ko abo batangira batoteza abakozi no kubangira kwibumbira mu masindika.
Uyu muyobozi kandi asaba ko hajya hagenzurwa imitangire y'akazi kuko hari aho bigaragara ko bidaca mu mucyo.
Turashima imbuga zashyizweho zitangaza imirimo iri ku isoko zatumye ibigo bitari bike bizifashisha, ariko haracyagaragara ko ibikurikiraho mu itangwa ry'akazi rimwe na rimwe bidashimishije bikemango. Dukeka ko hashobora kuzamo icyo ngo twakwita akarengane, ikimenyane, ruswa n'ibindi, ndetse n'ibigo bifasha mu bikorwa byo gutanga akazi bikagenzurwa ku bumenyi n'ubunyangamugayo bwabyo kubera ko kenshi bakoreshwa muri ubwo buriganya n'abakeneye abakozi.
Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo Madame Rwanyindo Kayiranga Fanfane avuga ko itegeko rigena imishahara fatizo leta zatinda gusohoka ko inteko itazaseswa itarabisoza.
Ene n'itegeko rigena n'umurimo, muzi ko inteko irimo gukora akazi kayo kanyuma kuko inteko izaseswa, ku buryo twumva ko imbere ko inteko iseswa bazaba bamaze gutora itegeko. Natwe tuzaba twamaze tuzahita dushiraho iteka rya ministre riteganya umushahara fatizo.
Urugaga rw'amasendika y'abakozi kandi rushima ko amafaranga agenerwa bari mu kiruhuko cy'izabukuru yongerewe kandi bikaba bizajya bisuzumwa buri myaka itanu, ariko urugaga runasaba ko n'abakora imirimo mito mito bashyirwa mu bwiteganyirize.
Ubwiteganyirize bukwiye kugera kuri bose harimo n'abakora imirimo itanditse, kandi hakazashyirwaho uburyo abatanga imisanzu bagira inyungu bahabwa ku bikorwa byunguka ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize gishoramo imari iturutse mu misanzu batanga.
Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ku guteza imbere umurimo utanga umusaruro hihutishwa iterambere, Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo ivuga ko izakomeza gushishikariza abaturarwanda gukora imirimo bateza imbere. Sestral inasaba ko hajya habaho ubugenzuzi bw'umurimo mu buryo buhoraho no gukemura ibibazo by'abakozi mu buryo bwihuse. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igice cya kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turakibandaniriza mu gisata cy'amateka y'abana aho mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa kane ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwakoze isekeza ryo gukura abana mu mabarabara mu gihugu cyose, ariko rero ico gikorwa nticoroshe kuba kijejwe no kuri abo bana bari mu mabarabara bivanye n'icatumye bajayo. Uno munsi Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uruhara rw'amashyira hamwe akorera mu gisata c'agateka k'abana ico bariko barakora n'inyishu babona irashe yotuma ico kibazo kiranduranwa n'imizi gutyo. Mugenzi wacu Ariane Itangishaka yikora kuri Ferdinand Sembaruhije, umunyamabanga mukuru mu runani FNADEB ruharanira agateka k'abana, yatanguye amusigurira ingene ico kibazo cifashe. Reka twongere turatega amatwi.
Mbakoze cyane rwose ku ico kibazo, kandi kibazo zikuriye cy'impamvutsi mara cyane muri bino bihe. Icyo kibazo ni kibazo twebwe nk'urunani by'ukuri twakurikiranye kuva kera, ni ukuvuga twarakurikiranye kuva gitangurizo no munsi nyene. Rero icyo kibazo kumbure ko atabizi ni uko atari cy'ejo, kiramaze imyaka itari mike, ni ukuvuga hano iwacu mu gihugu icyo kibazo cyabanuye baracyatanguye mu ntambara y'abayeho mu 1993. Hanyuma rero icyo gihe birabandanya murazi ko iyo ntambara yamaze imyaka itatu n'ibiri. Rero umva byabandanije mu nyuma ariko byashyitse haravuka amashyirahamwe atandukanye, amashyirahamwe yagira ati kumbure afashe ntiyasoboke kuboneka abana mu ibarabara, ariko naho ayo mashyirahamwe yagiye ashingwa mukuru kuri zyakuze ko ico kazo gihera tabana mu barabara byarabandanije umva kuza kuno munsi nyene ndetse ubiraje neza ku misehera niko tubona ko abana ubona ko baguma babesha cyane gusumbya rero ngira ngo umwaka w'2010 harabaye icigwa kuzajya n'iso kazo nyine kugira ngo barabe neza ingereza yifashe takozwe mu bunofata mu bisarezo kubikuru by'igihugu bitatu byabaye hano muri Gisagara ca Bujumbura bya mu ntara ya Gitega biraba kandi no muri biraba kandi no n'Ingozi ico gihe baragerageje kuburaba ibyo ari byo bituma barabona ibyo ari byo ico gihe rero umuntu azahurumva ariko urumva kugira ngo ico gihe bagerageje kubibagira ati kikombure leta kombure ibone neza ibyo ari byo ibone ingene yofasha imenyerongo itigirisha gukorera ko hanyuma kandi uva si leta gusa bagira ati kombure n'abashina bose bafise ico bofasha no kuvuga amashirahamwe yaba ari iwacu ku gihugu canke kombure y'amashirahamwe ubuzima kumwe yose abitse bofasha kugira ngo barwanye ivyo bintu vyako abana babibarabara kandi atongera kwigiti bafatira ko rero ico gitigiri urumva ico gihe bavuga ko ari abana bashika 3,000 urumva ko mugabo rero umuntu ariyaje neza urumva kuko ibyo byigwa ntibyasubiye kuvugirwa mu nyamagabo aho tugeze uno munsi ntaho twageze uno munsi igitigi dufise uno munsi mu rumva ko icyo twe tubona ubusa tubona ko abana by'ukuri ari benshi hanyuma rero icyo nabwiye ni uko umwaka w'2016 ni uko umukuru w'igihugu yuko yarerekanye intumbero ya leta yuko bavuga ko icyo kibazo kirangira hano iwacu mu gihugu ibyo rero bikaba byagaragariye mu ijambo yashikirije abarongoye intara icyo gihe ama rero atatanga ndetse igihe atanga amezi atandatu kugira ngo ico kibazo cyo cyamaze gutora inyishu rero ico gihe rumva mugabo urumva urabona ico gihe amaze kuzwa gutyo urumva no kuvuga babura matari batandukanye bacha batanga kuza umwete kuraba nyene iwe ngene imeze ari ndetse nabo nabyihuta ico gihe urumva ko muri agira ati kumbi wande ntiboneke nibiki ariko rero murumva ico kibazo urumva tarabandanije hanyuma yo mugabo rero kwera ko abantu bagomba kwesa imashira hamwe n'ibitwa mu zutemeya n'ibiki rero niho rero itake zibizwe kwa kabiri ku mwaka urangiye no kuvuga mu mwaka w'2017 niho habaye inama yabereye mu Gatumba iyo nama yabaye yahuje aba bose no fata ko bafite bafashe mu byanjye by'akabana bari bake bari benshi cyane icyo gihe natwebwe nkuru nandi twatwasirizwa natwebwe no twasirizwa natwebwe hamwe icyo gihe rero tutabiganira ko byose turi kubona cyane byagizwe biteguwe n'ubushikanganzi batakazi na muntu gufata na munda n'icyambere cya komiye rero ico gihe rero bakabiganira ndetse turumvika twa twese by'ukuri dushinye gose umugambi ko twabona ko umugambi by'ukuri utomoye kuko mu bizi umwana burya si wo mu barabara burya nta hantu mwashaka kuronka heza by'ukuri ku mwana atari mu muryango rero ni ukuvuga rero ko ico gihe rumva bari bazi aho bose by'ukuri yabashimishije hanyuma rero niho mu nyuma hatasohoka ico no kwita urupapuro rw'inzira ni iki twita fe de route rwa mbere kwatekanya ibintu bitandukanye byatuza gukogwa ntibyari bikeye byatuza gukogwa hari biteza kuba kugira ngo kumbure aho abana bashobora kuva mu ibarabara hariho bavuga ati bon hoba ibi n'ibi urumva hari ibintu bitari bike by'ukuri bari batekanije byatuza kuba hanyuma rero ariko rero urumva mugabo byaragwaye ntibyakunda ko bica bishoboka nyine bica bitebuka rero ico kibazo kirabandanya rimwe na rimwe ugasanga abana bafashwe bakajyanwa nko kwita ko ari nko mu bushobo butandukanye ariko mu biraje nuze kwabona ko urumva naho bigira gutyo urumva kubona ko atari imbishu rero niho rero mu nyuma batagiruka ntasubira kabiri ukwivugwa mbere ko urumva byari byagoye byashobotse ko bigenda uko byari biteguwe murazi ko iyo umuntu agifite umugambi uri kuri igihe cyose uko atega umugambi igihe cyose igihe ntabwo uteguye urumva ko mfate ko gura tasi kwa mbere w'inzira murumva ko bitageze uko byatekanijwe rero kuri rwa kabiri rero nk'uko mwabivuze na byumvise mu kayaga heze muri ya muti iteka tw'icyenda z'uko kwezi nyene uko kwezi kurangiye niho bari batanze itango rya mbere rya nyuma ry'uko umuntu wese by'ukuri mu barabaye yo kwijana we nyene batarinze kuza kumukurayo rero niho mu bibazo aho ni ukuvuga iteka 2023 kuko kwezi nyene kurangiye nyene niho rero batabaheza bagatangwa kufata abo bantu bakabashyira mu bigo bari batekanije ejo kugira ngo babashire mu mukinda ko mwese ashaka kumujana iwabo
no kuvuga ko nkuko mubivuze mu gihugu cyose rero unye umugambi nuko bobanza guca muri ivyo bigo bakigishwa bagasubiza mu ngo zabo
mu byukuri ko byabiteganije ko mugabe niho ritegekanya kandi nahihujwe ariko byagenze kuko abana bari bafashwe ndetse n'abajya bandi bakusanga basegereza bari bafite ibigo bashiramwo mu kurinda ko baduga naci iminsi nk'uko mubivuze iminsi ka kuri itatu kugira ngo baronke baronke izo nyigisho nk'uko mubivuze ndetse bashobora kugira n'intonde kugira ngo bamenye abo bana bari bo rero ibyo byarabaye hamaye mu nyuma zaho baheze badugana werumva rero henshi aho tumaze kubona tubona ko bagiye badugana andi batandukanye kuvuga umwe wese akamujana bakamujana iwabo nuko rero urumva niko byose kibe kimeze kubera nk'uko nkuru nanjye cyo nubabwiye nuko twebwe twiraje muri rusange ni ukuvuga mu kwajana twagaze uti muri izo nzira zose zatuza gucamwo twasaba ko by'ukuri hose byokorwa bisunze amategeko ni ukuvuga ntebimana ko mbura havaga iwa nawe mubabuzanye iyo twirabye neza muri rusange twasanze ntaco ntatatwa by'ukuri twasinye muri rusange ariko kuko abantu usanga kandi usanga abana bamwe usanga bagiye baratsinya ku Rwanda hajya iyo bazandi ugasanga bavuye imodoka ari bahagenda yerekana ko usanga bafite ibibazo mu by'ukuri agira ati mbe none tugiye he aho usanga muri hari ibibazo bitandukanye birakumbure ngira ngo ndaza kubivugangira ku mu kanya birakumbure
yego cyane baza kuja mu rido nido ry'ibibazo bimwe bimwe biriko intara zimwe zimaze ko zirahura navyo kumbure ni Bujumbura muri icyo gikorwa nyene tugarutse gato kubijanye n'abashobora kuba barashizwe mu bushomo mu minsi yahera cyane mu mugambi wahera mbere yuko batangura kugira uwo mugambi wo gushira abana mu bigo barashirwa mu busho hayitegeko mu mwaka uheze twumva cyane ryavuga yuko gusegereza byari bigiye kubicaha nuko bimeze hari itegeko rigenga gusegereza mu mabarabara ni icaha gihanwa gute
kumbure ibyo ndashobora kutabwira babwira neza urumva kumbure mugabo nk'uko mwabivuze ngira ngo mwarabyumvise ko babwira ati gutegereza biza icyaha ariko hari ibyo tegereje ntacyo ndashobora gusoma ariko twabyumvise ko namwe mwabyumvise mugabo rero twese n'ibyo kumbure twese n'uko ari icyaha mu by'ukuri burya ubiraje neza muri rusange urabye uko bimeze ni ukuvuga kubona nk'umuntu by'ukuri akuze umuntu akuze ari mu ibarabara mukabona kumbure cyangwa ukabona nk'umwana ariko yatereza mu ibarabara mu by'ukuri si ibintu biryoshye na gatoya kuko ubwa mbere kubona mu ibarabara mu aho utuye umuntu agusaba uburenganzira wese amufata ku bagurwa ati mpa amafaranga mbaza gutya n'ibiki by'ukuri ntabwo cyose kuyatanga kumbure isura mbi ku gihugu urumva ko atari byiza ishaka bitandura urumva biratuma kandi n'igihugu by'ukuri gihomba kandi niyate koko muri ibyo tubona hari aho tubona uno munsi ubona ko muri bo ubona ko bafite inguru hamwe baronse icyo bakora boshobora gukora bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu urumva rero ko by'ukuri ntibiryoshe ko nta n'umwe baratetse n'aho tubaye itegeko mu by'ukuri umuntu abiraje neza n'ibintu bitabereye ku gihugu
yego murakoze cyane rwose umushinga nahe Ferdinand Simbaruhije murunani FNADEB ruharanira ineza y'abana mu Burundi kino ni kiganiro kijambo abanyanya ibiradishwe rya Amerika nabo nyine tubahe akaryo bashikirize ibyumviro n'ibibazo kuri kintu kibazo gihambaye cyane duhere kubitwa Thierry amahoro neza ngahura komeye
yego turashima nibaze namwe ko ari amahoro
yego n'amahoro turashima kabisa
yego munda mukirize umutumire
narakumva
ndebara mukije
yego muina sirize Oriane nawe ne yavuze neza yuko ari kibazo gikomeye ndetse nawe uragereje ko ariko mu bigaragara Oriane urazi kino gisagara cy'iwacu nibyo koko tuba twifuza ko kiba igisagara cy'iwacu ariko rero iyo ugomba kugwanya ikintu nuko nimiburibura ubanza kumenya umuzi wacu ikindi kintu mbere iki kibazo mbanze ndakibaza umutumire bibaza kugira abana bagwire mu mabarabara byo bava kuki ariko jewe nkinyisha mbere ngire ko nkinererano numvirije ibihezeze kuvuga mu mwanya uheze nibaza ko ikibazo coba cyandurutse ku mpande zose ubwa mbere leta nibaza ko nayo ifite uruhara rwa mbere nuko numvise umubyeyi bishobora kuvugwa ku rugero nk'uru yuko yafashe umwana wiwe ku ngoma ariko ugasanga kubera ko kumbure afite uruhara mu butegetsi cyangwa afite ikindi gishobora kuba gituma adashobora gukurikiranwa ugasanga umwana yarenganijwe ntiyigeze akurikiranwa kandi byemeza aho umenga biri nibaza rero hariho kudahana kubera umwana usanga ariko ararenganywa mu miryango mugabo ugasanga ntacyabayeho cyamira wa mwana agahitamo kwigira mu ibara barakubera abona ari hafite amahoro hanyuma kandi hariho n'ababigira kubera agahararo cyangwa ingeso cyose finokideha ariko kandi ikibazo nibaze ko ari nyamukuru ni ubukene buhanze igihugu ubukene buhanze imiryango Nero kino kibazo kugira kideyo nuko bwa mbere leta ibanza gushiramo ingogo igashiraho politike igamije kugwiza umwindo kugira ngo imijyango ishobore kwibesha hanyuma nababana bashobore kuronka ibabesha kuko ikintu kimwe cyane nashimenya mu kuruhiyane ari akantu bavuze ko abana muri no minsi nibakibajana muri bijya bintu by'ubusho bahora bajana mu minsi ya era cyari ikintu kibaje kobera humvise umwana yagiye mu barabara kobera ingorane mu gugu gacisanga bamujanye mu gasho leta nivyo ndashimye ko kino kibazo kiyiraje singa kiyanze ariko ni barabe bakore ese ingufu bashoboye bige kino kibazo bahereye ku muzi bishyure ingorane yatumye bana bajya mu barabara hanyuma abana bazabona kugabanuka murakoze cyane oya
murakoze cyane gose Thierry reka duhaka ryo na Gordien mbere ko tuja kumutumire Gordien uratwumva mahoro neza
nikaze cyane narindi sendeje abana bakije ko badutaba bajana icyo icyo bataye abakuye mu mitumbi wabo biteguye ko bazaba gitoye umuti cyane leke cyo kibazo bazaba kuri Bujumbura gusa cyane bazaba kuri nino ruho mu mitumba mwaza cyo kibazo narindi
urakoze cyane Gordien reka twakire na Innocent Innocent mahoro neza uratwumva
ko hanini twarashize uko bari ko barakura abana mu barabara icyo ni kuko cyiza bakoze tukabona hano mu gisagara cyo twarengewe hariho iyo ubaza barashikana hagati mu bisagara ino ibujumbura hariho n'abandi bana bakibonekeza mu bisagara cyo bo barahejeje nabo nyine boza bakabatora bakabaha nk'impanuro bakabegeranya bakabasubiza mu mitumbi yabo ama ukadorawe barabaha n'inyigisho hamwe hamwe hariho n'abakiriza bazana bunda aharuguru nyine hana mu gisagara wakata ari kibuka babana impanuro kugira ngo babarugiye gusega atamikro bafise cyo ni kikoza cyiza cyaragiteye ngurutse bakaza barashika nino mu gisagara bakabarabegeranira kugana icyo gikorwa cyaragishimye cyane kubera bari basigaye ari beshane mu gisagara cya Bujumbura.
Mahoro cyane rwose kandi yuko ndashimira bose babaje ko ari batatu kandi ibibazo baje kuganda ibibazo by'ukuri by'inkora mutima uno munsi niba tubona munsi abari abana mu ibarabara ntabwo umwana wawe wese ari mu ibarabara uno munsi arafise igituma ari mu ibarabara burya undi yajya nta muntu umwe ari mu ibarabara adafite igituma ari mu ibarabara twebwe rero nkuru nani sinadeze by'ukuri twakurikiranye icyo kibazo twazi ibituma bimwe bimwe twaje kumenya ko abana rimwe nabo twaganira tukumva ari byo ni ukuvuga ari no munsi tuzi ko ushobora gusanga ko mbure ava mu muryango ukenye cyane hamwe avuga ati jewe by'ukuri ni ugupfa no gupfa jewe kuba hano ntashobora kuronka icyo mfungura ntashobora kuronka agahuzu nambara atakina atatefona ataruguru mvise jewe no hakomba gutyo no kuba basi nta nzenge na basi kaza kutaza mu ibarabara nyine ko nyene kaza gusegereza hanyuma rero ugasanga ko mbure hari abandi bandi usanga bishwa sanga basabye ibigaba ababyeyi bataye byo kuri banga byo kurera nkuko mwabyumvise abo nabo urumva byo kuri nabo nyine urumva yumve rero umwana ugasanga ko mbure uri mu ibarabara hanyuma rero ugasanga gushika ku mbyeyi mwe n'uyo umva byogenda gute urumva ngaho byo kuri hari kibazo wagize ati mbe no atire mwe bazati ko bohera ku muzi mu byo kuri kugira ngo abana babaje basubiye mu miryango wabo bamerwe neza nuko byo kuri koko mu bivuze ho bavyiza ko ho ba ivyigwa bakami ku mwana wewe wese ndega byageze kudata mu barabara amero umuntu agahita agaheza agategura umuryango imbere y'uko umwana agenda umwana akazogenda asanga byo kuri afikirano heza ateguye agategura umuryango agategura ndetse n'ikibano hari n'abantu usanga bishwa asanga bagiye bagize amakosa birashoboka nawe nyene basa ko umuntu yagiye amakosa amusanga ahandi nyene none byogenda gute ni ukuvuga rero ko bikenewe yuko imbere ya byose babanza gutegura aho umwana afikira kugira ngo afike amerwa neza afike yisanzura yeske yumva ko ari ahantu ho kuba twese kuva kera kandi numva ko atakundi byogenda kandi tuzaza ko byuko tuzaza ko ngira ngo ababijeje kugira ngo babyumva rero kino uvuga nuko mwagize muti ari wundi yavuze ati mbe none umugambi uraba ni hose no kuvuga umugambi kugira abajumbe neza no kuvuga umugambi w'igihugu no kuvuga umugambi ufata hose no kuvuga bagira ati ntage mwana n'umwe tuzosa ko namwibara no kuvuga rero si muri meri ya Bujumbura gusa ni mu gihugu cyose
nuko rero arakoze mugenzi wacu Oyana Itangishaka na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru mu Runani FENADEB haranira gateka kabana mukamwumva mushaka kumviriza ikiganiro cyose bagiranye muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com gutyo muje handitse muri isanga muraza kukihasanga nuko ncuti bakunze mwakoze kutwumviriza yakoze cyane gose Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Suleiman yashikanye ahiwanyu na Liviane na Hazwe mari kumwe mu iganiro vyano masaha sinogenda ntabatumiriye mu yandi makuru turiko turabategura igihe c'isaha imwe n'iminota 30 muri yo hariho ibitero bibiri vyahitanye abagera kuri 37 muri Nigeria mandanye mutwumviza mu ndimi zitandukanye.